mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mukanya ni ikiganiro muri isanga twageneye abagore n'abakobwa buri wa gatanu. Radio Ijwi rya Amerika muyikurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Ku mirongo migufi ya shortwaves mu Burundi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio Yacu. Mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze mwese nshuti mu kiganiro muri isanga. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Ku mirongo migufi ya shortwaves mu Burundi ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio Yacu. Abadashobora kudukurikira kuri FM mu Burundi tubibutse ko mwadukurikirira ku mirongo migufi yitwa shortwaves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira kuri metero 19 na metero 22. Ku mugoroba ho mwadukurikira kuri metero 19 no kuri metero 25. Nkuko rero nanibivuze mu kanya mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi kuri wa gatanu, umwanya twahariye abakobwa, abagore, abari, abigeme n'abakenyezi, turaganira ku ruhare rw'umugore mu iterambere, tureba uburyo bashobora gufatanyiriza hamwe bakungurana inama n'ibitekerezo bikazabageza ku iterambere bifuza kandi rirambye. Mu ishyirahamwe abakangurira amahoro, umutumirwa wacu ni Madame Agnes Ntahompagaze, n'umurezi akaba anahagarariye abaramesha amahoro bakorera muri Centre Amahoro mu ntara ya Kirundo mu Burundi. Ni umuremesha amahoro rero ku rwego rw'intara ya Kirundo. Reka ntabatindiye twakire umutumirwa wacu Madame Agnes Ntahompagaze, muri aho murakomeye.
Ego turakomeye n'amahoro.
No, kitwe ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Ego murakoze.
Ye, mu gutangira nagira ngo ngusabe utunyuriremo iby'ishyirahamwe ryanyu, intego ryihaye yihariye mu byerekeranye no gufasha abigeme n'abakenyezi mu ntara ya Kirundo.
Ego murakoze cyane. Ishyirahamwe ryitwa abaremesha amahoro mu Kirundo. Iryo shyirahamwe rikaba rimaze imyaka itari mike rikora. Mu gihe babonye ko iterambere ry'umukenyezi kugira umukenyezi ashikire mu iterambere rirama nuko umukenyezi ashigikirwa mu buryo gihaye intumbero yo gufasha umukenyezi mu bikorwa byo gutsimbataza amahoro mu kibano no mu iterambere ryiwe. Muri iryo
Agnes, reba ukuntu
indero y'umukobwa ihera hasi kandi igafashwa n'abo bakenyezi nyene. Murakoze.
Nge wadusubiramo muri make ibyo waruvuze by'ishyirahamwe byagiye bicikagurika ku buryo uguma ahantu hamwe tubashe kumvikana. Wadusubiriramo iryo shyirahamwe ryanyu abaremesha amahoro mu Kirundo, watubwiraga icyo rikora muri make, wongera udusubiriremo ko byacikagurikaga.
Hello.
Uratwumva se?
Ego ndabumva neza ubu ishirahamwe abaremesha amahoro. Ni ishirahamwe ryatanguye rimaze igihe gitari gito aha mu ntara yacu ya Kirundo. Iri shirahamwe rikaba ryihaye intumbero yo gufasha umukenyezi mu gutsimbataza amahoro n'iterambere rirama. Muri iryo terambere rirama abaremesha amahoro ntibigeze bibagira abana b'abigeme. Bavuze bati burya uhaye inyigisho umwigeme aba yigishije igihugu cyose. Niho bake bavuga bati nibashiremo n'abakobwa nabo nyene baje amahoro no kurondera iterambere mu minsi kenya. Gufasha mu bihe bigoye.
Ugerageze kureba ukuntu wajya ahantu twumvikana neza kuko birimo gucika, ntabwo nzi ikibazo kirimo muri telefone. Wari utubwiye ko mwiyemeje gutsimbataza amahoro mu iterambere rirama kandi mufasha abakenyezi n'abakobwa. Muri make ubu mugeze ku yihe ntambwe nubwo mutamaze igihe kinini cyane?
Izi nyigisho z'imboneza twabanje guha abakenyezi, inyigisho z'imboneza kugira bafashe abandi mu gutatura amatati bidaciye mu nguvu, barongera bahabwa inyigisho zerekeye gutatura amatati n'izindi amategeko agenga ingo n'imiryango, kubera twasanze yuko benshi mu bakenyezi n'abakenyezi b'abirimizi kandi benshi ntibaciye ku ntebe y'ishure, amategeko menshi akaba ari mu ndimi z'abanyamahanga, bikaba bitaborohera mu gikorwa cyabo cya misi yose cyo gutatura ikibanza.
Hanyuma tuvuge muri make nk'igikorwa cyo kwamamaza gutora yego cyangwa oya mu itora rya kamarampaka ku itegeko nshinga mu Burundi, kirakomeje mu Burundi. Icyo gikorwa bikaba bitegekanyijwe ko kizasozwa ku itariki ya 14 ni vuba, hanyuma itora nyirizina rikazaba ku itariki ya 17 y'uko kwezi turimo kwa gatanu.
Amahoro nk'abandi barundi bose bari mu gihugu baharutse inyigisho zikwiye kubyerekeye iyo ibwirizwa shingiro tuzotora mu ndubiza, co kimwe n'abandi barundi bararonse izo nyigisho kandi bariteguriye. Urazi ko umukenyezi yama atera ijya mbere kugira ibikorwa byo gutsimbataza amahoro bikunde. Nicyo gituma nabo nyine nk'abandi barundi bahawe izo nyigisho barasigura ibwirizwa shingiro, hanyuma bariteguye mu ndwiza gukora icyo gikorwa.
Icyo mubona iryo bwirizwa shingiro rivuguruye cyangwa se rihinyanyuye rizarushaho gufasha abakenyezi cyangwa se abigeme ni iki?
Abakenyezi n'abigeme ikibazo bafise cyane igikorwa kibarazishinga ni uko amahoro yosasagara hose. Niyo ntumbero abakenyezi bihaye babaremesha amahoro, rero bariteze yuko igikorwa cyabo cyo kuremesha
telefoni yawe irakomeza kwanga. Reka twongere tuguhamagare, urebe ko waguma ahantu hamwe, hanyuma twongere tuguhamagare. Reka tube twakiriye noneho ku murongo wa telefone Rwasa Dorote, nawe ni umukenyezi ashobora arifuza kugira nawe icyo yavuga cyafasha abari abategarugori abigeme mu iterambere. Dorote, uranyumva?
Ndabumva.
Ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Yego, murakoze.
Wowe nko muri ibi bihe ubona ikintu mushobora gufashamo abigeme abakenyezi muri iki gihe cyo kwitegura kamarampaka, ni ibiki mubafashamo kugira ngo bazabashe kwitabira iryo tora, bafite uburenganzira bwo guhitamo yego cyangwa ya, mubafasha gute muri bino bihe?
Yego, ikintu tubafasha ni ukubahimiriza bakaza baritabira ibikorwa abandi bose barimwo barakora, kugira bitabe amanama bumve ibivugwa, umwe wese azafate umwanzuro wo kwitorera akari ku mutima kiwe, na cyane cyane agatora rya bwirizwa shingiro, kubera hari n'igice twumvise gishobora gufasha abakenyezi cyane.
Icyo ni nk'ikihe?
Nka birya bice ni 30% 30% byaragumyemwo kandi baravuga yuko muri batatu n'imiburiburi hazoba harimo umukenyezi narida twari tumenyereye yuko bahora bagira nka batatu babagabo umukenyezi bakaca bamugira ngo wa kane ariko ubu baravuga ati muri batatu mu rutonde rwa batatu hazobe harimo umukenyezi nico gituma tubahamagarira akamu ko kwitabira kuja gutora iryo bwizwa shingiro.
Baravuga nyine ko abakenyezi badahagarariwe mu nzego zifata z'ubuyobozi n'izifata ibyemezo, mwebwe mubona impamvu aba bakenyezi cyangwa se abigeme badahagarariwe ku buryo buhagije kandi itegeko ribemerera nyine ibyo bice, muravuga ko byagumyemo aba ari ikintu mushima, ni kuki ubundi batitabiraga kujya muri iyo myanya?
Abakenyezi gituma batitabira kenshi ntibaronka umwanya ukwiye wo kuza baritabira amanama ngo baze barumva ibivugwa, kandi ikindi nacyo gituma baserukirwa kuri ibyo duce 30 ku ijana nibyo biba biri mu ibwirizwa shingi mugabo nko mu zindi nzego nkajya bita amaposte tekinike usanga abakenyezi bataserukiwe bikwiye kubera badakunda kubashiramo iyo atari ibintu nyene biba biri mu ibwirizwa shingiro.
Hanyuma izo post technique uvuga baba bujuje ibisabwa cyangwa no mu byerekeranye no kwiga bashobora kuba hari inzitizi zishobora kuba zituma batuzuza ibisabwa kugira ngo bajye muri iyo myanya?
Nta nzitizi n'imwe ibihari, ni bya bindi byo kudukumira nyene ku buryo nyene usanga nko mu nzego zifata ingingo umukenyezi badakunda kumwibandaho kugira bamushyikiriza amabanga, amashuri abakenyezi barayafise n'ubumenyi barabufise bukwiye mbere n'ubushobozi barabufise, mugaka ari ikintu tuba duhabwa n'itegeko ryanditse ntibakunda yene kudushyira imbere baca basa nk'abadukumira.
Reka twongere tuvugane nanone na Agnes na yagarutse ku murongo wa telefone. Agnes ntawe mpagaze, wumvise ibyo Rwasa Dorothée avuze, ashyigikiye imyanya igenerwa abakenyezi cyangwa se bigeme igenwa n'itegeko nshinga, akavuga ko ari ikintu cyiza, ariko kandi namubazaga impamvu abari n'abategarugori badakunze kugaragara cyane mu nzego z'ubuyobozi n'izifata ibyemezo, aravuga ko ari gukumirwa. Mwe mubivugaho iki? Hari inzitizi mubona zituma cyangwa se zatumaga umwigeme cyangwa umukenyezi atajya muri iyo myanya?
Uko Dorothée yaje kubishikiriza, gukumirwa ni kimwe mu nzitizi zifatira umwigeme n'umukenyezi kugira ngo bashikire baje muri izo ntonde muri izo nzego za leta zifata ingingo. Ikindi hambavu yo gukumirwa, hari ukuntu abakenyezi usanga bamwe bamwe amashure ugasanga amashure bafise ntabemereye kujya mu maposte amwe amwe bivanye n'amashure bafise, ugasanga abandi bakenyezi nabo babigeme bafise ikibazo yuko burya utari mu mashyirahamwe cyangwa uje mu migambwe biragoye kugira ngo ushikigwe uje no ku ntonde. Kimwe gusa ahubwo ikintu kimwe abakenyezi bakeneye ubu nuko boza ku ntonde bakagwiza ibikorwa mu migambwe barimwo baze ku ntonde bashikirwe imbere. Hanyuma nari byo bice 30 ku ijana ibwirizwa shingiro ritwemerera by'abakenyezi babishyire mu ngiro, bibaye ngombwa bongereze abakenyezi baserukigwe ku rwego ruboneka cyane ku buryo boza muri za nzego zifata ingingo, gutyo umukenyezi azokoroherwa kubera azoba afise ijwi ryiwe riri imbere ry'undi mukenyezi amuserukira imbere.
Ubwo rero murabona baramutse bagiye nko mu mashyirahamwe abandi bakenyezi babashyigikira, noneho bakabasha no kubagezaho yenda n'ibyifuzo cyangwa se ibitekerezo babatambukiriza bakabigeza mu buyobozi ku buryo abafata ibyemezo babigenderaho?
Ego cyane, kubera bimaze kuboneka yuko abakenyezi bamaze gushika mu nzego bagiye barakora cyane
kandi bakizegwa cyane tugerageze kuraba aho iwacu mu Kirundo ku mitumba abakenyezi b'imboneza n'abantu bitugwa cyane n'abakenyezi bagenzi babo bagiye barahura n'ibibazo bitandukanye biraborohera cyane kwitura ku mukenyezi mugenzi wiwe hako yitura ku mugabo gucyo abakenyezi babaye benshi guhera ku rwego rwo hasi gushika hejuru bagaserukirwa bimwe biboneka cyane ibibazo bihanze umukenyezi mu iterambere no mu gutsimbataza amahoro bizagabanuka cyane.
Ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga umunsi wa gatanu ijwi rya Amerika ryawo hariye abari n'abategarugori cyangwa se abigeme n'abakenyezi. Nagira ngo twongere tusubire ku murongo wa telefone hari Nzoyihera Scholastique nawe numwe mu bigeme afite ndetse n'umwanya mu buyobozi bwa sentare y'intango. Scholastique nagira ngo tukwakirie ku ijwi rya Amerika.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe murakomeye.
Ego tumeze neza.
Bagenzi bawe bari barimo kuvuga ko kugira ngo umukenyezi umwigeme abashe gutambutsa ijambo rye cyangwa se abashe kugera mu myanya y'ubuyobozi abashe gushyigikirwa na bagenzi be nuko bakwibumbira mu mashyirahamwe bakungurana inama. Wowe urabivugaho iki nk'umwe mu bantu bahuguwe mu byerekeranye ndibwira n'amategeko?
Mu bijyanye n'ingene abakenyezi boserukirwa mu nzego nk'uko mugenzanze yashoboye kubishyikiriza hari ikibazo cya benshi usanga bafite ikibazo cy'amashuri make ugasanga ntibashoboye kujya mu myanya y'inzego zishobora gufata ingingo. Icyo nicyo ariko ikindi nacyo birashika nk'abantu bashobora kugira izo ntonde kugira ngo abakenyezi nabo bashyikirwe ugasanga hari ikumira ugasanga kenshi abagabo barabakumira ugasanga bashyize ku ntonde z'inyuma cyane. Iyo hageze rero ko bagabana ibiti ugasanga abo bakenyezi nabo ntibabashije gushikirwa.
Ese mwigisha nkamwe mutanga inama zihe yo mubwira nk'abakiri batoya abigeme bo babarundikazi mubabwira iki kugira ngo bazabashe nyine kwitegura no gutegura iterambere rirambye ku bubu ngubu n'abazaza mu bihe biri imbere?
Kuko ibyanyu nisa dushobora kuba tukarukira iruto na cyane cyane turabahimiriza yuko bo kwijukira amashuri ahanini kuko iyo nta kuko utagira amashuri ntacyo bufite hanyuma nk'abandi nabo bashoboye kuba bafite kugira ayo mahirwe ashobora gushika ku ishuri turabahimiriza cyane cyane yo hamwe n'abandi kugira ngo bamenye mbega mu gihugu biri ko bigenda gute kuko ugumye hamwe muri rwa rugo iwawe ntacyo uzomenya ngo ubu hari ko hakuguye. Ego ubu turabona yuko hariho intambwe ishimishije ku bakenyezi bariko barahuguka cyane ku kijyanye no kujya ahabonana cyane cyane n'ahandi hoho nabo nyine wasanga kenshi bariko barikumira.
Murabona muri kino gihe barimo kwitegura itora rya kamarampaka aho muherereye, ni muyihe ntara muherereyemo, mubona batangiye kubyijukirwa barabyitabiriye barabona icyo bazakora ku buryo bugaragara?
Ego twebwe duherereye mu ntara ya Kirundo ndetse no muri komine ya Kirundo nyene. Nukuri ubu uye urwego abakenyezi bariko rurashimikije cyane kuko muri gande y'ibwirizwa shingiro ira ingene bwiza shingiro izogenda nabo n'ukuri bari ku kizi barabyumva kandi cyane ntabwo bicaye ubu bari ku kizi kabisa urabona yuko hari inta yaka irenganye.
Mbere yuko nkurekura nagira ngo nkubaze nk'umwe mu barebana n'ibintu by'amategeko nk'icyo ubona cyajya nko mu itegeko kikaba cyafasha umwigeme cyangwa se umukenyezi w'umurundi kazi ni igiki?
Ikintu ahanini yacoje mu itegeko nuko na cyane cyane uraze n'igitigiri cy'abakenyezi aha mu Burundi nsanga bahaye ibice bitoyi cyane ibice 30% ni bashimishije kuko turi benshi cyane ico bogihagarara ko kugira ngo basi baduze izo pourcentage byo dufasha cyane
mbabarire sinzi niba izo pourcentage wa cyangwa se byotanisha niba hari icyo urivuzeho kuko telefone yacikaga wowe kubgawe urumva byagera nko kubihe bice ubu ngubo turavuga 30 urumva byaba nk'ibice nk'abingahe byaba bihagije cyangwa se byarushaho gufasha umukenyezi cyangwa umwigeme
nk'ikintu mbona shoshora kudufasha nk'umukenyezi ndabona ko bashikanye bagashora kuduha nka 50% n'amaburi buri twovuga tuti aha byopfuma
no kuvuga ko abagabanyije rwose 50/50 ku buryo bungana
kuko nitwebwe tubirebeshe ubiraze igitsina gore nico cinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi kuko biragaragara rwose
none kuki udasabye ibirenze 50 ko abakenyezi ku mugani ari bo benshi kuki batarenga bikurikiza umubare wabo mu gihugu
dusanze dufise abagabo bikunda cyane gusumba naho baduhaye izo 50% nk'abakenyezi
reka nazo ubwo tuzitege amaso niziboneka bizaba ari amahoro hanyuma ubwo nizigerwaho n'izindi zizagenda zizamuka gahoro gahoro hari akajambo kanyuma se wifuza kuba wabwira abatwumva kugira ngo nkureke ukomeze imirimo yawe
icyo nobwira abakenyezi bagenzanze ndaboro nuko nifuza yuko twofatana mu nda kuko tumaze gufatana mu nda tukagira urunani nk'abakenyezi dufise icyo twashobora gushika ko giteye igome kuko abakenyezi turashoboye turashoboye kuko twirinde kwikumira kuko tumaze kwikumira mbega ko twikumira babagabo bazareka kudukumira rero tuje ahagaragara dufatane mu nda nk'abakenyezi dogira icyo bidushikijeko ndateye ako kamo umukenyezi yoba nyumva n'ukuri icyo turagisaba hagati yacu ko twogira urunani
nanjye ngusabe nk'abakenyezi muhura rwose ndagushimiye nkwisabire rero ubwo abakenyezi muhurira mu mashyirahamwe ubabwire koko bajye ahabona natwe bajye baza hafi tuganire kuri Radio Ijwi rya Amerika umwanya umunsi wa gatanu ikiganiro muri isanga rwose twarakibahariye ndibwira ko baje byarushaho gufasha turabategereje
nukuri murakoze cyane witeka bahezagire kuko tuzogikora twagikoze buri munsi
namwe namwe witeka bahezagire rwose murakoze
amen ego
ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukaba mudukurikira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ho ubu mudukurikira ku mirongo migufi short waves no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com ndetse no ku rubuga rwacu rwa Facebook aho tugira Facebook live buri munsi ijambo ni VOA Radio Yacu ni ikiganiro rero muri isanga twahariye abakenyezi abari n'abategarugori nagira ngo twongere tusubire ku murongo nanone tubuvugane na madame Agnès muranyumva neza
yego ndabumva
ikiganiro muri isanga nkuko nabivuze dutangira ni ikiganiro cyahariwe abari n'abakenyezi muravuga muti nkuko mwese murimo kubihurizaho muravuga muti abakenyezi bajya ahabona bashyigikirane hanyuma babashe no gutambutsa n'ibyiyumviro byabo batange n'inama mwebwe mubona abakenyezi biheza kubereza iyi mpamvu
abakenyezi kenshi na kenshi ikibazo cyo kwikumira hariyo imibutsi imwe mu mico yacu n'imigenzo y'ikirundi usanga kuva na kera yakumira umwana w'umwigeme ugasanga hari imigani ivuga ati nta nkoko kazi ibika isake zihari gutyo umwigeme kuva na kera cyangwa umukenyezi ni umuntu wo kuguma ngaho mu rugo akitaho indero y'abana ntaseruke ibyo rero byose bituma iyo mibutsi imwe ituma umukenyezi adaseruka cyane ngo aboneke n'uwigera akina na tabuke buke agaseruka hari igihe bakamwemera bakumvira ijambo ry'umugabo gusumba ijambo ry'umukenyezi n'abana babigeme hoho mu mico cyangwa kuva na kera wasanga ufise abana b'abakobwa ugasanga umwana w'umukobwa no kumufasha ngaho udukobwa muhira umwana w'umuhungu niwe bajyanye mu ishuri wenyine gutyo byatse bituma imyaka iri imbere abigeme bibabaye benshi cyane ku mashuri nabinanatse buke bakajya ku mashuri biga amashuri magufi ugasanga bayakiririye hagati kubera udukobwa two muhira n'abayamaze bavuga bati ngira nze kurondera akazi ndabingire nofasha umuryango ugasanga gutse imbere nta bakenyezi benshi cyane dufite bafite amashuri menshi cyane ku rugezo rumwe rw'abagabo bigasa bituma dukengerwa cyane ariko hambavu y'ibyo ni ukuri abakenyezi turashoboye turashoboye ibikorwa nta bikorwa byagenewe abagabo gusa n'abakenyezi natwe turashoboye ni ukuri niba tugerageze baduhe ibyo bice 50% ku ijana tuzobereka abakenyezi ko dushoboye nk'uko dusanzwe tubikora n'ubu
ibyo rwose nanjye ndabishyigikiye umukenyezi arashoboye aho ariho hose arashoboye nta kazi umugabo ashobora gukora umugore ntagashobore reka rero tujye ku murongo wa telefone nanone twakire Thierry uranyumva
ndabumva neza izindi
yee urahagana hehe
ndi Bujumbura mu Burundi
yee waduhasi igitekerezo cyangwa ikibazo ku murongo turafite madame Agnese ntaho mpagaze ari ku murongo na Dorothe Rwasa abo bombi ndabafite ku murongo wa telefone hari ikibazo bafitiye wababaza hari n'inama nazo waziduha
ya ni intererano izindi ubwa mbere ntangwe ndamutse babatumire
hanyuma
jewe akano kantu mukavuze ngaca nibuka nuko mu Burundi ubu turi mu gihe cy'amatora yangiye cyane kubera ko mu bihe nk'ibi n'ibihe tuba dukwiye kubona nawe umukenyezi adakora ubuga yerekana ko koko ashoboye imbere y'uko banamutora ubwabo uravye abakenyezi ntibagaragara cyane uravye hanini ubona abagabo ariko kandi jewe iyo numvise ngo abakenyezi barakumiriwe cyangwa barakumirwa muri mu bintu bya politiki sindabitahura cyane koko niyo huboneka umukenyezi avuga ati jewe nditoje kuba umusinyamateka cyangwa kubikindi biraboneka yuko ari nk'amajwi make mugabo igata bibi bintu menga ni contradiction kubera ko abakenyezi muri kino gihugu ni benshi rero ngira abakenyezi nabo ubwa mbere hagati yabo ntibemerana aba batumira ubwabo ndibaza nabo ko bakibona abakenyezi ubwabo ntibemerana biragoye rero kuvuga yuko umukenyezi bamwe mu kibanza kandi nabone ubwabo batiyumva yuko bashobora gutwara cyangwa bashobora kugira ibyo baterereye mu nzego n'ahandi hanyuma jewe nanze nagomba shigikira umukenyezi nibyo arashoboye kandi biraboneka biragaragara muri kahise twarabonye abakenyezi bahambaye bakoze ibikomeye aha reka ntange akarere ku uyu muhisi aherutse kwigendera noze umutambukanye w'umuhisi Mandela murabona ko ibintu yakoze ibintu by'ukuri byo gushima rero bavuze yuko ari ukubahira icye 50% nagomba ubwa mbere babone yuko bo nyine ubwabo ni batangura kugira icyo bakoze hanyuma tukabona ko bashoboye hanyuma tukabona nabone ko bitanze kugira bashobore gushyikira iyo ntambwe ariko nanjye ndifuza ko icye 50% bo bihabwa icye 50% n'ukuri barabikwiye kubera ko umugabo n'umugore uravye mu byo bakora uye ntatandukaniwe nini rihari nibaza yuko rero amajyambere ko yaje abakenyezi bo nyine ubwabo ni bafatiye iya mbere biyumvire ngo abagabo arabakumiriye ariko niba bafatiye iya mbere nabo bajya imbere hano babona aho bashobora gushyika urakoze cyane Eveni
yee urakoze cyane TV Dorothe bumvise ibyo Thierry avuze nawe ashyigikiye abakenyezi ashyigikiye ko babona imyanya ingana nk'iy'abagabo kandi arabyemera ko bashoboye ariko akavuga ati nabo ubwabo bagomba kubanza gushyigikirana bakumva ko bashoboye kugira ngo nibajya gutora byibura ayo majwi yabo ubugize ubutwari akiyamamaza byibura n'abandi bamushyigikire wowe urabivugaho iki
iyo ngorane nyine navuze iracahari mu bakenyezi yo kutemerana kuko twebwe iyo tuba twemerana icyo dushaka cyose gishoboka kuko turi benshi n'ibyo bice 50% turabikwiye babiduhaye kandi turashoboye mugabo kubera imico n'imigenzo ikituboshe iboshe b'abakenyezi bacu nyine hariya mu gihugu bituma tutemerana nk'umukenyezi agiye imbere batababona umenga agiye kurengera umugabo wiwe bagaca babona umengo n'ibindi bintu bishasha arimo arakora yitaba amanama gutyo bigatuma nyene umengo nta bintu byo kwemerana bihari tukafa dukinizanya twebwe nyene n'umukenyezi bamushyize imbere ngo bamuhe amabanga ugasanga abakenyezi nibo bafata iya mbere ku mugwanyo ariko inyigisho ubu ziratangwa turi ku rubuga tuguma tugenda tukabasiguri tukabereka icyo tumaze na mbere bimwe baranabibona kuko nk'iyo umukenyezi agize ingorane twebwe turahaguruka tukamufasha bakabona nk'icyo tumufashije bakavuga tego ndahatowe n'aba bakenyezi nyine biriko biraza bukebuke nta bubumba rimwe ngo ace yuzuza intango twibaza ko mu minsi iza bizoza tugashyigikirana kandi icyo dushaka kigakoreka.
Ye Dorote urakoze. Anyesi wowe ibyo Thierry avuze n'ibyo Dorote avuze urabivugaho iki? Hari ikiganiro nigeze kugirana n'umwe mu bashinzwe ibyerekeranye n'umuco mu Rwanda, yatubwiraga ko umuco ukura. Imico murimo kuvuga muti umuco w'ikirundi, imico n'imigenzo biracyazitira umwigeme n'umukenyezi. Murasanga ari hehe ashobora gushyirwa ingufu kugira ngo uwo muco nyine ukure uhinduke ariko mu buryo bwiza bushobora gufasha umwigeme n'umukenyezi?
Icya mbere je nobona cyokorwa cyihuta nuko amahugurwa yoba menshi ku bakenyezi bari ku mutumba, hasi mutumba hariya mu gihugu, bajya bakenyezi barakeneye inyigisho. Nizo nyigisho ni cya kindi navuze, bakeneye ko bajya mu mashyirahamwe. Turacyabahimiriza hirya no hino binjira mu mashyirahamwe, benshi barabyijukiye kubera ubu abakenyezi babona akamaro k'amashyirahamwe. Kuva aho haziriye ibi bigega byo kuziganya no kugurana byabafashije benshi, byarabuguriye amaso. Rero twizeye yuko muri ayo manama y'amashyirahamwe tuzogenda tubugurura amaso abakenyezi bamaze gushika imbere mu kujya mu nzego, cyangwa abakenyezi bamaze kwijukira iby'amashyirahamwe babone yuko umukenyezi nawe nyine ashoboye. Igihe umukenyezi agiye mu mashyirahamwe cyane afata ijambo kugira avugire abandi bakenyezi, ntabarengeye umugabo cyane arengera abandi bakenyezi, gutyo na gutyo inyigisho zibaye nyinshi. Turizera yuko abakenyezi tuzohindura ingendo dushigikirane, na cyane cyane twabibonye mu matora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho abakenyezi twagiye twerekana isanamu yitwa Mukenyezi Kerebuka tubifashije n'ishyirahamwe Search for Common Ground. Twagiye mu makomine yose atandukanye agize iyi ntara yacu ya Kirundo twigisha abakenyezi gushigikirana, gutora no kwitoza. Twabonye yuko ubu mu Kirundo iwacu turafise abakenyezi batatu batwara amakomini. Iyo ni intambwe turizeye yuko hamwe abakenyezi bobandanya nk'uko babikoze muri 2015 bashigikirana. Usanga abakenyezi bageze ku rwego rwo hejuru cyane, tukagira baduserukira barenza.
Ye reka twakire na Nahumuremyi kuri telefone, uranyumva?
Ndakumva.
Ye amahoro neza.
Amahoro.
Ye urahagana he?
Mu Kirundo.
Ye gira icyo tubwira nawe ku kiganiro turimo cyerekeranye n'abakenyezi mu iterambere rirambye. Wakurikiye kuva dutangira, wagira icyo uvuga yaba ari igitekerezo cyangwa inama watanga cyangwa ikibazo ufitiye abatumirwa?
Nagikurikiranye gato gusa nuko mwatumiye uruhande rumwe, mutatumiye rw'abandi bo baba bari inyuma y'igihugu bereke nabo nyene yatubwirizwa shingiro rirabaraba kubera bagiye kurihindura, abandi bari hanze bakiri inyuma y'igihugu.
Ariko abo bari hanze ubanza batazanabasha no gutora kuko batiyandikishije,
ukata uburenganzira nyene barohotse bwo kugira kwa ari ibintu nyene zinu za ingorane bangaye ngira.
Twagira ngo uyu munsi twagira ngo duhe umwanya abari imbere mu gihugu, ubwo n'abandi nabo tuzabageraho, ariko twagira ngo duhe umwanya abari imbere mu gihugu batubwire uko barimo kwitegura n'uburyo barimo gufasha abandi bakenyezi cyangwa se abigeme kwitegurira kamarampaka.
Ariko najya mvuga akajambo kamwe, nuko abo bakenyezi nubwo bagira baza gutora iryo bwirizwa shingiro uko batasigura intuze ingorane izohava ritera mu nyuma kubera itumvikanwe ko na bose kubera umenga igihugu nicy'abantu bamwe sinzi n'ibyo by'amagomasiza. Murakoze.
Ugume hafi ubwo hagize icyo bakwifuza kukubaza aho bakubaze. Dorote, hari icyo wavuga ku kibazo cya Nahumuremyi? Doroke
yuko ibyo byizwa singiro hamwe ngo twogemeza ngo hari ingorane ngo jojo haparitora kwa zibitera twe twari twagiye ntangorane izote kuko twabereke umurongo nka twebwe utworohereza kandi ibyo byirizwa urisomye neza ntabwo ari iby'abantu bane bihurikiyemo amoko yose eka n'imigambi myinshi hariyo iyemera ko izoritora n'abatabyemera n'uburenganzira bwabo n'amahiganwa rero mugatwe nk'abakenyezi turabona yuko iyo bavuze kinini buri biri ibice 30% kwijana bata muri batatu b'abagabo hakaba harimo umukenyezi twe twumva ari akarusho kuri twebwe kandi tukaguma dusaba ati nibazo twongere dushike nko ku bice 50% uri karasaba guma asaba siwe yiha mu gihe twaba twagemeje izo ndongozi nazo zacu twokumva kamo turiko turabatera bakongera bakadutunganyiriza natwe bakatuduza na gatoya barabona yuko turi ku kivi kandi dushoboye kandi dukora mu gihe twogitabira turabakenyezi benshi babona ko turi ku kivi byo dusaba natwebwe bakazobiduha mugatugiye kumiriyemwo baduhimiriza ati mutore kandi mwitoze none hamwe twokwikumira ntitugende nyayo matora natwe ngo duserura kari ku mutima mwumva ko twaba twisubije inyuma ibyo twoba turiko turasaba hoho twozohava tubironswa murakoze
irakoze nawe Agnes hari icyo wakongeraho mbere yuko dusubira ku kwakira undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Agnes uranyumva
yego ndabumva cyane
hari icyo wakongeraho ibyo Dorothy yaravuze
sinoza kure y'ibyo Dorothy yashikirije ariko novuga ni abakenyezi turi ku TV kuva twiyandikisha tuzotore ibyo bwirizwa shingiro turabikeneye n'ibyacu turakeneye ko ibyo bice 30% biduga kujya ku bice 50% mu gihe abakenyezi tutitabiriye amatora tukikunda ni hahandi bya bindi turiko turasaba bazovuga ati babandi bwa bundi basaba ibyo badashoboye turi ku kizi abakenyezi turarindiranye igishika ibizi
urakoze nawe reka twakire noneho Pelagi ndabuzaniye Pelagi uranyumva Pelagi ku muhanga bw'ibyuma wambwiye ko Pelagi yahari uranyumva agomba kuba hari makabaza ahari kuko mukanya bari bambwiye ko ahari nagira ngo nawe ubwo atubwire uko abona ikibazo cy'abakenyezi ariko ubwo mukanya turongera tumushake reka dukomeze tufata akaruhuko gatoya hanyuma dukomeze ikiganiro
abanywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwebwe mudukwirikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi tubamenyeshe ko mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo mwokurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo mwo twumvira ku mirongo migufi 7,325 9,685 9,815 11,995 guhera isaha 10 gushika isaha 2 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo 13,630 15,460 15,675 17,530 naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo migufi 6,640 9,470 17,070 13,630 Nijwi ya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga cyahariwe abari n'abategarugori buri wa gatanu nongerero mbaha ikaze abagitangira kutwumva mbibutsa ko imirongo migufi mutwumviraho mu Burundi kuva saa 11 n'igice kugeza saa 2 mutwumvira kuri metero 25 na metero 31 ndetse no kuri metero 41 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 naho ku mugoroba mwadukurikira kuri metero 19 no kuri metero 25 mu Rwanda ho ni nkuko bisanzwe mwatwumva kuri FM 88 bice 3 no kuri FM 104 n'ibice 3 Ikiganiro rero muri isanga uyu munsi turimo kureba uruhare rw'abategarugori cyangwa se abakenyezi kuko turi mu Burundi ubu ngubu aho muri hose rero mushobora kuduhamagara mukatugezaho ibitekerezo byanyu turaganira ku ruhare rw'umugore mu iterambere tureba uburyo bashobora gufatanyiriza hamwe mu kungurana inama n'ibitekerezo bikaza bageza ku iterambere rirambye bifuza tukaba rero turimo kuganira na Madame Agnès Ntahompagaze ku murongo nanone turi kumwe na Madame Rwasa Dorothée abayifuza kugira icyo babaza abatumirwa bacu cyangwa se igitekerezo mwifuza kutugezaho mwese imirongo irafunguye nubwo irimo gucika ariko mutwihanganire nagira ngo gatoya nsubire kuri ku murongo wa telefone mbaza Dorothée nk'abagore cyangwa se abakenyezi ku buryo bwihariye ikibazo nashaka kukibaza Pelagie twari tubonye mu kanya ariko ubwo turongera tumushake abakenyezi bari mu itsinda ryihariye ryabo tuvuge abatwakazi bafite ibibazo bashobora kuba bihariye ku giti cyabo ugeranije n'abandi bakenyezi mwebwe muvuga ko umukenyezi yiheza ariko kandi aba hari n'uburyo bashobora kuba biheza cyangwa se banahezwa aha mbo mubafasha gute kugira ngo nabo bajye hagaragara bajye habona babashe kungurana inama na bagenzi babo
icyo abakenyezi twese turumwe tudacanguye amoko canke n'ibindi byose iyo tuvuze umukenyezi n'abatwakazi turabegera kuko nabo tuba turi kumwe ingorane umukenyezi agira n'uwundi wese arabyigira turaheza nabo tukabegera bakaza baraza aho turi nyene tugakorana kugira nabo bashikira ijya mugwi wabo w'abatwakazi baje baraja kubahimiriza murazi ko ari umugwi uri hasi rwose udakunda no guseruka ngo uje aho abandi bari bitabira amanama atari nk'uwagize nk'amahirwe bakamwongeramwo bijya bagira ngo ni komutasiyo niyo yitoje kenshi nta majwi ashobora kuronka nico gituma tuguma tubege nabo baje berekana ubuhinga bwabo kuko nabo barashoboye kandi baratunganiriza abandi bakenyezi tuguma dukorana mu runani rero twebwe tudacanguye kuko abakenyezi twese dufise ingorane zimwe umukenyezi ni umwe turaje ingorane dufise ngaha mu Kirundi iwacu
reka noneho twakire na Madame Marie Kamatamura nyumva
yego mbakumva
ikaze ku ijwi ry'Amerika nk'umukuru w'umutumba muri komine Gitoyi wowe ni iki wageza ku batwumva ku byerekeranye no gufasha umukenyezi ni iki cyafasha umukenyezi mu iterambere kugira ngo iryo terambere azarigereho kandi rizabe rirambye
murakoze cyane ni ku mujyambo yewe nk'umuremesha amahoro wo muri komine Gitoyi Halo?
Ye komeza turakumva.
Je nk'umuremesha amahoro wo muri komine Gitobe noba natowe muri komine Gitobe nk'abandi wa kabiri ku mukuru w'umutumba. Halo?
Turakumva komeza. Turakumva.
Ni kuvuga yuko twebwe nk'umukenyezi dufashe umukenyezi kugira ngo ashyike mu bikorwa by'iterambere. Turabegera tukabigisha ukabafasha kugira ngo bapange ibikorwa kugira ngo bajye mu mashyirahamwe nk'ubu twebwe mu ishyirahamwe ni kuvuga yuko turabyiganya tukongera tukagiranana kugira ngo umukenyezi nawe yiteze imbere mu bibanza byo kugira ngo umukenyezi ajye mu ntwaro turabafasha tukabereka neza yuko umukenyezi nawe nyene afise ikibanza gihambaye mu kubafasha rero abakenyezi turabahimiriza kugira ngo bagiye mu bikorwa by'iterambere bagiye mu mashyira hamwe bakajya hamwe bakavugana bisaba yuko bungurana ubumenyi
none se nkawe nk'umukuru w'umutumba wowe byarakugoye kugira ngo ugere kuri uwo mwanya cyangwa se niki wakoze n'ubuhe buryo wakoresheje kugira ngo ubashe gushyigikirwa na bagenzi bawe ko twari turimo twumva hari abavuga ko abagore hagati yabo ngo badashyigikirana wowe wabigenje ute
kugira ngo abakenyezi banshyigikire naragiye mu mugambwe hageze kwiyamamaza ndiyamamaza kandi twebwe abagore urazi yuko dukenye naho biri uko naho turi mu mashyirahamwe twebwe kwiyamamaza biratworohera kuko nta kintu na kimwe bigera badusaba
ushatse kuvuga iki
mu majambo make hajya bavuga ngo abantu mu kwiyamamaza ngo mu kugira ngo babatore ngo bakoreshe uburyo twebwe nta buryo dukoresha
mubigenza gute
twebwe turajya mu manama ya minsi yose tukavugana n'abagore tugaca mu mashyirahamwe tukavugana tukabigisha tukabereka yuko umukenyezi ari kirumara mu gihe warose mwatoye umuntu w'umukenyezi yuko na mwebwe mujyogira ikimazi kuko umukenyezi iyo ahuye n'ingorane kanaka yituye umukenyezi kanaka iramworohera
ubwo rero munyura ku bandi bakenyezi mukabasobanurira akamaro muzabagirira ariko kandi mubatuma no ku bagabo babo cyangwa kuri basaza babo kugira ngo babashakire amajwi
twebwe ntidutorwa n'abakenyezi bonyine n'abagabo bose baba barimwo abagabo by'ukuri baratwiyumvamwo kuko umukenyezi urazi yuko ari kirumara mu muryango ni ukuvuga yuko abagabo abasore abigeme bose baradushora bakaduhenda amatwi
ubu se amatwara cyangwa se ingamba ubona ikintu iri tegeko rihinyanyuye muzatora rya kamarampaka icyo wumva rizazanira cyane abo uyobora ni nk'iki
umukenyezi ubwa mbere hoho azogira ikibanza gihambaye urwaruka ruzogira ikibanza gihambaye kandi muri iri bwirizwa shingiro rizoba ryitorewe na bene gihugu kandi abene gihugu by'ukuri twarashyikiriye si hahandi bahora bajya kurihinyanyirira hariya mu mahanga ibwirizwa shingiro twebwe abenegihugu baradushyikiriye baratubaza ibyo twifuza turabibabwira ye ntanje ku izina rya Kamatamo Mariya na nije nuguruye ibiganiro byo mu ntara ya Kirundo nije nabaye uwa mbere gufata ijambo ni kuri abenegihugu baradushyikiriye turavuga yuko ibwirizwa shingiro byatorewe hiyo muri Tanzania mu mahanga umengo ntirikorohereza umukenyezi ntiyisanzura ari uko byohinduka
urumva ubungubu ryahinyanyuwe aribyo bizabafasha
ego iri bwirizwa shingiro rigiye gutorwa ni kuvuga yuko rizodufasha cyane rwose kandi rizodufasha kinini kuko umukenyezi azisanzura umugabo azisanzura urwaruka rizokwisanzura ni ukuvuga yuko tuzoba dufite amategeko yubahirijwe ngaha mu kibano iwacu
yewe uravuga nubwo ni ukuvuga ko mwebwe muri ku ruhande rushyigikiye kuko ubona hari ibintu bizabagezaho nagira ngo ntumire n'abandi bafite ababa bafite ibitekerezo bitandukanye n'ibyo ngibyo kuko hari gutora yego cyangwa se oya ubwo abafite ibitekerezo bindi bashaka gutora oya nabo baduhamagara bakatubwira impamvu baba bumva batarishyigikiye icyo byaba bibangamiyeho cyane cyane abategarugori cyangwa se abigeme n'abakenyezi nabo turabategereje ku murongo wa telefone turacyafite iminota si myinshi nk'icumi hafi ariko bashobora kutugezaho ibitekerezo byabo radio ni ya buri wese hari bavuga ati mwatumira ruhande rumwe bari mu gihugu gusa ntimwatumira bari hanze ariko n'abari hanze bafite uburenganzira bwo kudutelefona bakaduhamagara telefone yacu ya WhatsApp nshobora kongera nkayibaha ni ukubanza akamenyetso ko guteranya 1 202 441 931 buri wese rero yaduhamagaye duhita turamuhamagara hari igihe telefone idacamo hari n'igihe nawe aba ari akomeza duhamagara ariko mujye muhamagara 1 telefone tuba twayibonye nitudahita tubahamagara nuko haba hari imirongo yindi yafashwe ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri Isanga nagira ngo ngaruke kuri madame Agnès nagira ngo utubwire muri makeya ukurikije ibyo tumaze kuvuga ibyo bagenzi bawe bamaze kuvuga bavuga kuri itegeko nshinga rihinyanyuye rizavuga ko rizafasha abakenyezi n'abigeme icyo watanga nk'ubutumwa none ahangaha ubwira abakenyezi wabaha nk'ubutumwa
abakenyezi icya mbere mubabwira nuko bazokwitabira ayo matora hanyuma nibagira mu kazi k'itora umukenyezi nk'umuntu uwo ari we wese icyo mutima ni cyatora kimwe gusa ndi twumviriza babwira yuko dushoboye kandi duhaguruke dushyire iterambere ry'umukenyezi dushyikire ibyo bice 50 ko tubikwiye kandi
telefoni yawe yongeye gucika mu kanya yari imeze neza ariko ndumva yongeye kumera nk'uko yabaye dutangira Dorote turi kumwe uranyumva
yego ndabumva
iri tegeko nshinga ryavuguruwe turimo kuvuga ko hari abazatora yego hari abazatora oya kandi bose bifitiye uburenganzira kubera ko bashingira kucyo bumva rizabamarira wowe niki washishikariza cyangwa se wakangurira abakenyezi n'abigeme muri uyu mwanya
cyari cyane bakangurira nk'umukenyezi arongoye abandi ubu turi mu gihe cyo gutora amakarata zo dufasha kwitabira ayo matora no bahamagarira ko babanza bagatora ayo makarata bose ikindi nacyo nobahamagari ni ugusidukana niyonka ku igenekerezo ya 17 uku kwezi nyene bagatora iryo bwirizwa shingi kuko n'ibwirizwa ritsinda kazabya ibice 30% twahawe rikazongera rikadufasha gusaba bya ibice 50% twifuza rikongera rikakadushyigikira muri ya mashyirahamwe yacu dusaba kujyamo no kuronka aho tuvugira genda hamagariye umukenyezi wese ahari nkuko twumva ridufitiye akamaro ubyumva hanze adosidukane niyonka agende agemeje hubwo 100% tugume dusaba ibyo dukeneye twongere tubironshe
umuntu yakwibutsa ko gutora muri demokarasi umuntu afite uburenganzira bwo gutora nyine yego cyangwa se oya ubwo reka noneho twakire madame Nsabimana Sabine turi kumwe
yego turi kumwe
mwabashije gukurikira ikiganiro kuva dutangira
yego ndagisamye ariko haravuga umudame
uyu nguyu umaze kuvuga
ariko aravuga ibijyanye n'ibyo
turavuga ku ruhare rw'umugore cyangwa se umukenyezi mu iterambere tureba uburyo bashobora gufatanyiriza hamwe mu kungurana inama n'ibitekerezo bakazabasha kugera ku iterambere
rirambye ndabumva neza agent
telefoni yawe uburanyumva noneho nari ndimo mvuga ko turimo kuganira ku ruhare rw'umugore mu iterambere tureba uburyo bashobora gufatanyiriza hamwe noneho bakungurana inama n'ibitekerezo bikazabageza ku iterambere rirambye baharanira cyangwa se bifuje. Nagira ngo nawe ugire icyo wavuga ku byerekeranye nubwo bufatanye hagati y'abagore, ubona buhageze, ubona hakenewe iki kugira ngo babashe gushyigikirana, noneho ibyo bifuza bazabashe kubigeraho.
Abakenyezi mu bisanzwe ntidushyigikiranye neza, gusa turahurira mu bintu by'amashyirahamwe tukishyira hamwe, ariko iyo hageze nk'ibintu by'amatora abakenyezi ntidushyigikirana, abakenyezi barasuzugurana. Hagize nk'umukenyezi ashaka kwitoza ntibamutora uko bisemeye, kandi naho aba ari umukenyezi ashoboye, twe tubona ko ashoboye, ntibamutora kubera kumugaya, kubera atabafise n'ibyo atanga, kuko ibyo turamaze kubibona kenshi rwose ko ari ibyo ubu biriho birasubiza inyuma umukenyezi.
Gutanga uravuga iki? Uravuga ko hari ikintu apfumbatisha abagomba kumutora se? Ngo se waha abantu bose?
Yego, ibyo birahari rwose nyene. Abakenyezi urazi ko turabantu dukunda kwigumya, ikintu cyacu kidakunda kutuvako. Urumva rero wigumije ntubahe, mu bisanzwe ntibagutora kuko byinshi ndabikurikirana. Aho mperereye ndabibona ko umukenyezi atikuye ngo atange, ntibamutora koko.
Ariko
ubu barinze batora nawe. Ni wa wundi nyene baba babona nyine atakundi byogenda nyine bategereza kumutora vraiment, ariko ubundi nyine ikintu cyo gupfumbatishwa kirahari, haba mu bagabo haba mu bakenyezi.
Nese Sabine, ubwo gupfumbatisha biravuga ko ari gutanga, ni ugutanga ruswa muri make? Kuki umuntu yagomba kugura amajwi?
Gutanga inzoga, ibintu bya gutyo.
Kuki umuntu yagura amajwi rero atagendera ku bushobozi n'ingamba afite azageza ku bantu?
Yego, mu bisanzwe uravye n'abarongozi bahari ubu si benshi kabisa, uvuga ko batowe kubera nyene babishoboye, bashoboye kuba indongozi z'abandi, hari abatowe nyene kubera ibyo bintu by'amacupa.
Icupa ubwo se umuntu amaze kurinywa bikarangira hanyuma ntanagutore kandi nanone waritanze cyangwa se akagutora nta n'ingamba ufite zihamye, hari ikintu bihindura?
Nta kintu bihindura, nta icyo bifasha. Ngabo nge sinzi ko ari ukutamenya cyangwa ari ukutamenyera ibintu by'amatora nyine ukuntu byategereza kugenda, mu nyuma nyine baridoga kuko ntibabatwara neza abo baba batoye mu rugo.
Nta somo se bakuramo muri icyo gihe iyo babonye ko batoye umuntu kubera ko hari icyo yabupfumbatishije hanyuma yarangiza ntagire icyo abakorera kibateza imbere mu byo bifuzaga?
Nge sinzi ko ari inda yabiciye, mugabo nge mbona barahindura gatoya mugabo vraiment, sinovuga ngo bihaba neza nyine rwose ku buryo tubyishimira, tuvuga ati turiko turarongorwa nyene n'abantu batowe nyene mu muco.
None se ikintu kidasobanutse twese tugerageza kugira ngo twumve, uwo mukenyezi koma muri hamwe mu mashyirahamwe mukaba mwe mugomba gushyigikirana bakaba barababonye bazi ko ubwo bushobozi mufite, kuki nyuma aba bakenyezi batagenda ngo bashyigikire abandi? Niki kibura?
Ikibura urumva hariho ibintu twigishwa mu migambwe, hakaba n'ibyo nyine by'abantu usanga bashyira imbere inda, byose rero n'ibintu bikoraniye ku mukenyezi, sinzi ko ari ubwenge buke, sinzi ko ari ukutamenya, ugasanga byose byamumenya umutwe agacafi byatoye rero.
Yego
niko nabivuga,
ntabwo ari ubwenge buke ibyo aribyo byose, ubwenge ubwenge umugore afite n'umugabo arabufite. Reka ngushimire rero, nshimira n'abandi badamu twari kumwe, ariko mpa ijambo rya nyuma Madame Agnesi, ijambo gatoya amasogonda make cyane, icyo wabwira abatwumva muri uyu mwanya mbere yuko dusoza? Telefoni ye ndumva imeze nabi, reka noneho
bafashe kwiyungunganya bagwanye ubukene, ubwo bukene nibabugwanye iterambere rizobanza mu rugo iwabo, hanyuma rishishikare rifamirane mu gihugu cyose. Aha ku kigo cyacu cy'amahoro operative bakenyezi mutwumva hirya no hino mu Kirundo, kaze dufashanye duteze imbere, tuje mu mashyirahamwe tugire inguvu, bakenyezi turashoboye, murashoboye, hamwe tugiye mu runani tukemerana. Murakoze cyane.
Murakoze namwe, amashyirahamwe atera ingufu. ubwo uretse no mu Kirundo n'ahandi abakenyezi n'abandi mwese mushobora kwishyira hamwe kugira ngo mubashe guharanira iterambere rirambye. Ndabashimiye cyane rero mwese namwe Madame Dorothy twari kumwe ku murongo wa telefone simbashije kuguha ijambo ariko mwese ndabashimiye nkabashimira namwe abaduhamagaye n'abatugezeho inama n'ibitekerezo abadufashije ku buhanga bw'ibyuma engineer Efen Otko warufatanije na Inosa Kimenyi kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi mbifurije mwese ibihe byiza kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika bitanga n'umuremi we soko ya byose
Imwana nyamwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika.